Mwana mayahuji mshikiranganji makteni inherete na bajenjibu nwaro guhera kuri buramatari wa mustaneri bose bena barongoye amazone muntara ya Kayanza tutibagiye barongoye abandi mu gipolisi uwo mushikiranganji w'intwara hagati mu gihugu umutekano w'iterambere rusange yamenyesheje ko leta y'u Burundi yahagaritse imigenderanire bari bafitaniye n'u Rwanda yaciye aboneraho kumenyesha ko imipaka yose Burundi busangiye n'u Rwanda yugawe guhera kuri uno wa kane ntitwashoboye kuronka uwo mushikiranganji kugira amenyeshe abarundi n'amakungu n'imbi imipaka yugawe ariyo ku butaka mu mazi no mu kirere mu majwi dukesha abari bitabiriye iyo nama yamenyesheje ko batashobora kubandanya bagenderanira n'igihugu kibitsa abansi b'u Burundi atakindi barota taruguhekura u Burundi
n'umutsi twatuga imipaka kandi uza kugenda ntagahinga ingo yafashe yabiye mu byumbe nagiye kuvuga ngo nshingo n'imbaga se y'ingo cyangwa kanyaru ngo yiye mu Rwanda cyane nabibona aho dukeneye n'abari bari ngaho gasafa abirukanye nabo kubera twasanze dufite umubanyi mubi Paul Kagame umubanyi perezida w'u Rwanda twarahagaritse imigenderanire nawe zikaba nziye hano kuko afite imigambi idatomoye niwe abitaka inkuru z'ibibi zononera abarundi ntago iciwe
iyo migenderanire mibivugwa n'umushikiranganji n'interetse yemejwe kandi na buramatari wa Kayanza Koloneli Cishayo Remy yamenyesheje muri iyo nama ko umutekano mu ntara arongoye ku rubibe ihana n'u Rwanda utifashe neza na gato buramatari Cishayo nawe arongoye mu ntwaro bamenyesheje muri iyo nama nk'uko abari muri iyo babibwijwe rya Amerika ko keretse ibyo byashyitse ku rubibe Kayanza ihana n'u Rwanda mu yandi makumine iyo ntara hatekanye
n'ingabo z'u Rwanda zarenze urubibe gatoyi hanyuma bahura n'umwenegihugu baramukubagura duca dusubira inyuma ariko nta cyanonekaye kuko ingabo z'u Burundi zari zihaciye turiko turakidura tukizera yuko babara amafuta b'u Rwanda bari baje gucaca kugira baraba ingabo z'u Burundi bo bagikamangamiye nuvuga yuko urwo rw'intara nta migenderanire ikomeye n'indongozi z'u Rwanda kuko twabonye cya kamaro kuguma tugirandira imigenderanire ariko tubona yuko bariko baratwimba
mu zindi ntara zihana urubibe n'u Rwanda nka Ngozi na Kirundo amakuru dukesha abanyagihugu bo muri izo ntara bamenyesha ko umutekano wifashe neza mu ntara ya Cibitoke niho abanyagihugu baho batumenyesheje ko mu mpera z'umwaka kuva kuri Noheri hagiye harumvikana amasasu menshi mu kibira cya Mabayi ariko ntibamenye ibera muri icyo kibira gufunga iyo mipaka bishyize mu gihe mu mpera z'umwaka w'2023 umukuru w'igihugu cy'u Burundi yari yagaragaje ko atishimiye umubano w'u Burundi n'u Rwanda yabishyikirije mu ntara ya Cankuzo mu buseruko bw'u Burundi ku igenekezo rya 2019 ukwezi kwa 12 yongera abisubira mu mijambo yashyikirije abarundi risozera umwaka w'2023
iyo migwi ihabwa indaro ihabwa ibyo kurya ihabwa amabiro bakoreramwo ihabwa amahera n'igihugu bicayemo naho mu Rwanda no hanura igihugu cy'u Rwanda yuko bamenya ko babandanije barera umuntu ariko ari isinzoya bariko bari mu rwango bariko bari mu mugera w'inzankano hagati y'abene gihugu b'ibyo bihugu bibiri
kuva igitero cy'abantu bitwaje ibigwanisho cyabaye ku genekezo rya 2022 ukwezi kwa 12 umwaka 2023 ivugizo komine Gatumba intara ya Bujumbura mu burengero bw'u Burundi kigahitana abantu 22 Burundi bwaciye butangura kwagiriza u Rwanda ko arigo rufasha imihari gwanya leta y'u Burundi leta y'u Rwanda yamire kure ivyo bitero by'u Burundi mu itangazo rasohoye ku genekezo rya 2019 u Rwanda rwamenyesheje ko atanahamwe mu buryo ubwo aribwo bwose ruhuriye n'imigwi igwanya u Burundi rwamenyesheje nyabona ko n'abagwanyi b'abarundi binjiye ku butaka bw'u Rwanda bashikirijwe leta y'u Burundi icyo gihugu cyasabye u Burundi ko ibibazo bufise byoganirirwa biciye mu nzira za diplomasi hakaboneka inyishu yumvikanywe ko na bose iyo mipaka y'u Burundi n'u Rwanda yongeye gufungwa na leta y'u Burundi yari yafunguwe mu kwezi kwa 11 mwaka 2022 na mbere mu gufunga iyo mipaka leta y'u Burundi yagiriza u Rwanda ko rubitsa abansi b'u Burundi bashatse gutembagaza ubutegetsi mu mwaka 2015 leta y'u Rwanda mu itangazo rigufi yasohoye kuri uno wa kane igenekezo rya 11 yamenyesheje ko biciye mu binyamakuru yamenye ko leta y'u Burundi yafashe ingingo yonyine yo kongera kugara imbibe ihana n'u Rwanda leta y'u Rwanda imenyesha ko iyo ngingo ibabaje ije kuburabuza uruja n'uruza rw'abantu n'ibintu hagati y'ibyo bihugu ikaba iciye kubiri n'ibyo gihugu cyiyemeje mu bijyanye n'imigenderanire y'akarere n'igenga umuryango w'ibihugu bya Afrika y'ubuseruko EAC n'ingingo yakiwe nabi na bamwe mu banyarwanda twaganiriye bamenyesha ko kubuza abaturanye kugenderanirana bitabereye muri kino kinjana isigezemwo hari ni watumenyesheje ko yari mu myiteguro yo kuja Burundi agashimira Imana ko iyo ngingo yafashwa kiri mu Rwanda. Desire Hatungimana, Kigali, Ijwi rya Amerika.